radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro baravuga ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera.
Dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashyitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana.
Jean-Claude Manirakiza, komiseri mukuru wa OBE. Uyu munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arasura Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wele kumakuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo. Umuryango w'Ubumwe bw'Afrika uravuga ko utewe impungenge n'icyemezo cya Perezida wa Guinea Bissau Mahoro Sissoko Embalo cyo gusesa Inteko Ishinga Amategeko. Fidel Niyongabo,
umuyobozi w'umuryango w'Ubumwe bwa Afrika Faki Mahamat, yerekanye amakenga ku ifutwa ry'inama nshingamateka. Yiyamirije yivuye inyuma uruhagarara ruherutse kuba muri Guinea Bissau rwatewe na zimwe mu nteko zijeje gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu. Faki yasavye abategetsi ba leta ya Guinea Bissau n'abandi bose baraje gushinga n'ibibera mu gihugu cyabo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kubungabunga amahoro, umutekano n'ubumwe mu gihugu, hamwe no kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Perezida wa Guinea Bissau Umalo Sissoko Embalo ku munsi wa mbere yaratangaje ko kudeta yageragejwe muri ico gihugu yatumye kija mu ruhagarara. Hari nyuma yuko ubutana mu mitwe kwadutse hagati y'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu n'inteko zidasanzwe zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Abantu babiri barahasize ubuzima. Yamara Domingos Simoes Pereira amaze igihe kirekire ahiganwa na Perezida Embalo, akaba ari umukuru w'inama nshingamateka. Yamwagirije ko ingingo yiwe yo gufuta inama nshingamateka imeze nka kudeta koze kuibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Perezida Embalo yatowe kuba perezida mu kiringo cy'imyaka 5 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2019. Yararusinzwe muri kudeta iyo kumukura ku butegetsi yageragejwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Ingabo za Isiraheli zinjiye mu mujyi wa Khan Yunes mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestina. Ibitaro byarengewe n'umubare w'abapfa n'abakomereka.
Ni igitero gikomeye cyane inteko zigwanira ku butaka zikoze kuva amasezerano y'agahengwe apfunditswe mu rwiheze hagati ya Isiraheli n'umugwi Hamas. Ababa mu gisagara cya Khan Yunis batangaje ko ibimodoka bya burende bya Israel byinjiye ubwa mbere mu bice byo mu buseruko bw'igisagara cya Khan Yunis kuva ingwano itanguye. Izo nteko ziko zitera zijya mu burengero bw'ico gisagara. Zimwe muri izo nteko ziri mu birindiro mu gisagara cya Bani Suhaila ku nkengera z'ubuseruko bw'igisagara cya Khan Yunis. Ni mu gihe izindi nteko ziriko zitera zigira imbere kurushiriza. Inyuma y'iminsi itari mike inteko za Israel zitegetse ababa mu gisagara cya Khan Yunis kuhava kuri wa kabiri za koroye inzandiko zitegeka abo banyagihugu kuguma mu bibanza basabwe kujamwo mu gihe izo nteko ziriko zikora ibitero muri icyo gisagara. Izo nzandiko zivuga ko mu masaha ari imbere inteko za Israel zitangura ibitero bikomeye mu gisagara cya Khan Yunis mu gikorwa cyo kuzimanganya umugwi zivuga ko ari uw'iterabwoba wa Hamas. Izo nzandiko zivuga kandi ko ku nyungu z'umutekano w'ababa mu gisagara cya Khan Yunis abo banyagihugu boguma mu bibanza basabwe kujamwo no mu bitaro barimwo. Basabwe kandi kudasohoka muri ivyo bibanza, bongera baragabishwa kutava muri ivyo bibanza kuko bishobora kubaviramwo ibibazo bikomeye.
Uyu munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arasura Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Umuvugizi wa perezida Putin Dmitri Peskov kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida Putin azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'abategetsi b'ivyo bihugu vyombi, intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na politike mu makungu. Peskov yatangaje ko Putin azoganira kandi ibyerekeye amasoko y'ibitoro mu rugendo rwiwe. Nyuma y'uko Uburusiya kimwe mu bihugu 10 bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze OPEC butangaje ko buzogabanya bikomeye ibitoro bushorera hanze. Ubwo rugendo ruzoba rubaye mu gihe Uburusiya buriko burondera ibihugu byocurika nabwo mu makungu naho bwakumiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuye ku ngwano iri kibera muri Ukraine. Perezida Putin yagiye gake hanze y'igihugu ciwe kuva arumwitsa inteko muri Ukraine no kuva sentare mpuzamakungu mpanabyahise oyo mutahe wo kumuhagarika inyuma yuko iyo sentare imwagirije ko yanyuruje abana bo muri Ukraine akabajana mu gihugu ciwe. Emira zunze ubumwe z'abarabu ziriko zakira muri iki gihe ikoraniro mpuzamakungu rigira irya 28 kwihindagurika ry'ibihe yamari ibiro vya president Putin ntivyatangaje niba azokwitaba ibiganiro biriko biraba muri iryo koraniro. Putin ntiyitavye inama zikomeye zitari nke zabereye mu makungu kuva igihugu ciwe gitanga ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022.
Urakoze Fidele niyongabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresi yacu ni zero wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Rwanda. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwongereza James Cleverly ejo yari Kigali asinya amasezerano mashya yo kohereza abimukira mu Rwanda. Timharisi Ishimwe.
Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Ibi yakubiyemo ntibyagiye ku mugaragaro ariko ibitangazamakuru biri mu Bwongereza bivuga ko asobanura neza iby'u Rwanda rwiyemeje mu rwego rwo gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bari kumwe bombi, Ministre Cleverly yagize ati dufite ubushake budakuka bwo gukomeza uyu mugambi. Ubwongereza n'u Rwanda turakorana kuko ari ngombwa. Ministre Biruta na wati u Rwanda ntirufite umugambi wo kuva muri aya masezerano. Niyo mpamvu twafatanyije na guverinoma y'Ubwongereza kugira ngo dukureho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Koko rero mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Ministre w'intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko iciye n'amategeko. Mu nyandiko yanyujije mu itangazamakuru Sunak avuga ko arambiwe kubona politiki ye n'u Rwanda ihora iburizwamo. Ati guverinoma irimo gutegura amategeko yihutirwa yo kubirangiza burundu no guhagarika amato azana mu Bwongereza abimukira mu buryo bw'amagendo. Muri aya mategeko mashya guverinoma y'Ubwongereza irateganya kuvugamo neza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Ni nk'igisubizo ku mpungenge z'ubucamanza bw'Ubwongereza bwaciye iteka ko u Rwanda rushobora gusubiza abimukira mu bihugu bakomokamo bagakomeza kwibasirwa. Ubwongereza n'u Rwanda basinye amasezerano ya mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abimukira ba mbere bagombaga kurizwa indege bajyana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho. Icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi cyarabihagaritse ku munota wa nyuma. Abimukira bakomeje urugamba rwabo no mu nkiko zo mu Bwongereza, nazo rero zarangije ziburijemo kubohereza mu Rwanda. Ministri James Cleverly yanzura agira ati urukiko rw'ikirenga narwo rwemera ko impinduka zikwiye kugira ngo zikureho impungenge zose. Nibyo twakoze muri amasezerano mashya n'u Rwanda.
Urakoze Tim Harris Ishimwe. Mu Burundi OBR ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro iratangaza ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Nairobi Eloge Wilikaneza.
Kuri wa kabiri ihigo ber cha imbaje umuti wa hali umutanga kwa hali mu Burundi mu gitagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ikivugo cyabo kigira kiti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagiti n'amakori twongereye dushigikire iterambere ry'igihugu. Ihigo ber cyemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none ibice 80 ku ijana byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva icyo gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'icyo kigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amatagiti n'amakori ya leta harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa cumi bibagahore. Jean Claude Manirakiz.
Dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibice ishindwe kuri ijana na mirongo indwi na zibiri n'ibice bitatu zari zibikezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose byega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none.
Ariko umushikiranganji w'ikigega cya leta ntiyishimiye uko abakozi ba Robert bakora mu kwinjiriza igihugu. Odasi Niyonzima:
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektroniki kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza. Usanga bafite igitabo bandikamo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kw'amakuru. Ariko bakoresheje ibya fakture elektroniki, ubwo ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byazita guca bivaho. Mayo yo kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushyira mu ngiro ingingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge.
Mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije.
Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bariha amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjira ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba OBE, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA cyangwa basubije amafaranga atateze gusubizwa cyangwa bagasubiza arenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarirekewe n'abakozi b'ikigo OBE. Tubagabije rero yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tugiye gukorera hamwe kugira ngo ushe kugwanya ngo busuma.
Reka na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ku kigo OBE kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Mu mpera z'ukwa cumi yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu cyo yise urugamba rwo kunagura ubutunzi. Yavuze ko hafi ibice 85% ku ijana by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka ajya mu mifuko y'abantu bikewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagiti n'amakori. Aha yari Bugarama bwa Muranza:
statistike zerekana yuko emarukasiyo mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi n'imiliyoni 300 ku mwaka, mugabo igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni 200 gusa. Mbwira icyo gihugu bafroda bakiba amadolari aregeye imoriyaridi umupango turakenye. Be murazi yuko banki mondiali na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira. Murazi kwagirizwa kwari wewe urya ibiturire, kwari wewe ufroda amadolari, tuzotera imbere gute? Nawe ni muri ubutegetsi bw'igihugu ka hamwe. Aha muri sa tubigira nk'ibitezi. Tupe ngaha, twese twigiriye inama. Yuko tuvuye hasi, tugire sinerezi, kurya bari kwagira sinerezi mu manza z'abafrode. Iperereza ribirabe hose, abo bajeze bose bagomba bakurikira mwese atarubavuyemo.
Mani yakiza tubari kigo Robert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza kori atari ibirori gusa, ahubwo ufite intumbero ikomeye.
N'akaryo ka leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese, gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke.
Mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku nshuro ya kabiri byatunganirijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganakerezo ya 2728 ukwezi kwa 11 guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari ibereye isimbatajwe Burundi butazogera ku ihangiro bwihaye ryo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060. Yateye akamo afasha Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa ku bwiwe. Eroje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara, tujye mu ntara ya Kayanza. Hari uduce tuvugwamo uko abagabo babuza abagore babo gufata inguzanyo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byo kwiteza imbere nk'ubucuruzi, aho bivugwa cyane ni muri komine za Butaganzwa na Rango. Inkuru ya Terwe Ndayishimiye.
Umugwi w'abakenyezi batoroherwa cane cane mu kuronka ingurane n'abakenyezi b'irimizi hamwe n'abakora umwuga w'ubudandaje buto buto. Akarorero naho umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika yigereye muri komine Butaganzwa, ahasanzwe hari imwe mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na gitwaye kode. Ahashika na mukenyezi yahasanze aje gusaba ingurane. Twagerageje kurondera abakenyezi bo muri iyo ntara kugira tumenye ikibatera kutijurukira kwegera amabanki ngo biteze imbere. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika nabo mu mina mwagize intara ya Kayanza arimo Butaganzwa na Rango basigura ko hari abagabo babera intambamye abagore babo mu kudatuma ibikenerwa k'umugore ashikira ingurane mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana, na ibyo bigatuma umukenyezi bimugora gushikira iterambere.
Ndiki zahanu zikiri, mumama afuta tigisanjegu sakagurana haa, umugawa chabuga soya. Hamugole ujira mahera na anje kaya fise. Hanyumacha anhi ya mureka akayashikana. Kwa wali ya mureka kwa jie kuyazana ngo. Baya jire mikirori, achapa mingane.
Umugabo hui waka chabuga tini, umate kujomu nishira hamu hau karonga mafaranga. Adocha bayanje. Ugacho sangi ibyo nta bimwemerera.
Twavugishije bamwe muri abo bagabo baregwa ko babangamira abagore babo kugira nibaronge ingurane zo kwiteza imbere. Twababajije kibatera iyo nyifato.
Kesha abantu babakora igihe basabye ibintu by'amafaranga yo mu mashyirahamwe, abagabo babo basigara bababona ukundi kuntu, agasigara abona ko ari we mugabo, asigara amwengani we yoba agaba. Sanze umugabo agasigara atani jambo yoba afise kuri we, kuko kubera abafise amafaranga bayishimiye ayo mafaranga bayararose.
Abo bavuga ko banatinya ko abagore bahomba bigatuma n'utwo bari bafise dukoreshwa mu kwishyuriza ngurane.
Usanga ashobora kurangura ibintu inzara yarateye ugasanga guma yasumiye kugira asubizwe ayo mahera zikaba ingorane. Akwinyigisho nyene kugira abantu bamenye mu gusaba nk'ingurane bogena ari nk'umugabo n'umugore babaha inyigisho hamwe bumve nyene mu yakoresha kandi ntibavuge ngo bayahaye umuntu bishwe ko bayahaye umuryango pana kuvuga ngo ntiyahaye umugabo cyangwa ngo ntiyahaye umugore.
Ariko kandi naho biri uko hari abandi bakenyezi bayaze n'ijwi ry'Amerika bafashe ya mbere mu kwiteza imbere bakoresheje amafaranga y'ingurane basabye. Bemeza ko ubu bashitse ku ntambwe ishimishije mu butunzi hamwe n'imiryango yabo.
Ngo y'ubwa mbere nyine ndasaba 250,000 hanyuma rero ndayadandarisha cyangwa manzikanya n'utundi twose dukenewe mu rugo nkaza ndatubuza. Arati barabona nyine yuko ari ibintu byiza kenera kuranya muri sirike.
Intambwe bashitse ko bayikesha abatware babo babateye intege zo kwegera amashyirahamwe yo kugurana na no kuziganya nk'uko babitwiganira.
Reka tukavugana n'umufasha.
Yarafashije ahubwo no kurira no kurondera ahantu naza gusabiyongura.
Twaragiye hamwe n'umugabo wanje kuko no bintu byo kudandaza ibintu by'ikivanderi je twari kumwe n'umugabo wanje twaje tuvugana yuko twa kugura restaurant ngaha mu gaheta. Ure ibintu bimeze neza nta ngorane bazi.
Ubwo ijwi rya Amerika gishikira ibutaganzwa ahasanzwe hari imwe mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na Ikode. Evariste Nzeyimana arongoye iryo shyirahamwe mu makomine ya Kayanza, Matongo na Butaganzwa yemeza ko igitigiri c'abakenyezi basaba ingura ane ari gito cyane.
Ha kabisa turabona nta bakenyezi baratwitura kuko dufite nka benshi ni nk'abakenyezi bashika batanu nibo dufise tumaze guhingurane ngaha tubona bariko bararira. Uca wumva yuko ari abakenyezi bakeye turaje Ikode kuva aho yatangiriye.
Glorieuse Nsabimana twari ishyirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Kayanza asigura ko ubujya ingurane zitangwamwo mu bigo canke mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na butorohereza umukenyezi bitewe n'amateka canke imico. Aha kenshi usanga amatungo yose y'umuryango aba yanditse ku mugabo.
Nta n'uburenganzira bwo gutorana amatungo bafise wumva bama kubabwira ngo babereke impapuro z'itongo azi ko itongo ari iry'umugabo wumva azosubira kwirukira microfinance gute kandi n'abagabo babo urumva ntibaca baborohereza ati genda uyifatiye iyo ngurane niyo wagaruka uramenye iyuje.
Ibyo biremezwa kandi n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kayanza aho bamenyesha ko urugero rukiri ruto cyane. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ibibazo by'intwaro n'ubutunzi mu ntara ya Kayanza, Justine Komeza Dusabe, amenyesha ko abakenyezi batageze ku 10% ari bo bamaze kwijukira gusaba ingurane.
Urugendo ruracyari rutonya cyane, twavuga ko rutaragera n'ibice 10% abakenyezi muri rusange turabona ko batigenga mu muryango.
Andre Florianda Barushimana yanonosoye iby'imibare bano n'iterambere ridakumira avuga ko Burundi bukiri kure kubijanye n'iterambere ry'umukenyezi. Abona ko hakenewe inyigisho zimbitse zishira habona uruhara rw'umwe hagati y'umugabo n'umugore mu iterambere ry'umuryango ari nakumirwa.
Ndavuga ko intambwe ikihari turacyari kure ariko turiko turabandanya. Nk'izi ngingo usanga zikumira umukenyezi ku burenganzira bw'itongo kandi itongo ry'urugo muramaze kubona niyo bandikisha handikisha umugabo. Ni ingingo mu by'ukuri naho zikihari zirimo agahaze.
Ndabarushimana navuga ko bamwe mu bakenyezi bo mu Burundi batariyumvamo ko nabo bashoboye kunganyira urugo. Abanyagihugu n'abajejwe intwaro bose basaba ko hoshigwaho inyigisho zimbitse mu kibano bagasigurirwa akamaro ko gusaba ingurane atanumwe abangamiye uwundi mu bubakanye kugira ngo uburenganzira bwo kuronka ingurane ku mukenyezi bworoshwe. Naho umukenyezi bimugoye gusaba ingurane mu ma microfinance ubushoboye kwiyungunganya akaja mu makoperative yo ku mitumba araronka ingurane ntoya nkuko babitwiganiye. Ariko ngo ingurane nk'iyo ntishobora kubashikana ku iterambere bifuza. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nuruhe ruhare itangazamakuru ryagira mu gukumira urugomo muri ibi bihe by'amatora muri Republika ya Demokarasi ya Congo? Munesco yabiganiriyeho n'abanyamakuru kuri wa kabiri mu mujyi wa Goma ari Darius Asanka.
Ni mu buryo bwo kurwanya no gukumira urugomo n'ibindi bibazo bihiye n'ingaruka mbi muri ibi bihe byo kwiyamamaza n'iby'amatora ateganijwe mu byumweru bibiri biri imbere mu nzego zose muri Repubulika ya Congo, nibwo ishami rishinzwe ibibazo bya politiki rifatanyije n'iry'itangazamakuru bya Monisco byahuje abanyamakuru hafi 30 bo mu mujyi wa Goma n'abandi baturuka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abayobozi b'aya mashami bemeje ko bashakaga gutanga umusanzu biciye mu itangazamakuru kugira ngo amatora azabe ayi zewe n'abaturage bose. Ibi bikaba mbere na nyuma yuko komisiyo y'amatora itanga igisubizo. Uyu ni Amadouba ushinzwe itangazamakuru kuri Monisco kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika. Kubahamagara hano byari bifite akamaro cyane, kuko itangazamakuru muri rusange rifite uruhare runini muri demokarasi. Kugira ngo amatora abemo umudendezo n'uburinganire, abatora bagomba kuba babimenyeshejwe neza. Nta matora yabaho idafite isano no ni itangazamakuru ariyo indoro revi. Julien Olihide uyobora ishami rya politike yashimangiye ibyo Amadouba yaramaze gusobanura. Yagiriye inama abanyamakuru bo muri Congo ashingiye ku byabaye mu yandi matora mu bihugu bya Afurika. Mufite uruhare runini no mu biganiro. Ni ngombwa cyane ko mukorana na komisiyo y'amatora mu rwego rw'intara kugira ngo mubashe gutanga inkuru nyayo. Mufite kwamagana no kwirinda ko abanyapolitike babakoresha ku nyungu zabo. Tuzi ko bitoroshe kuko atari muri Afurika gusa, ariko mufite kubirwanya. Bamwe mu bitabiriye inama bavuga ko yari ngombwa muri ibi bihe byo kwiyamamaza bivanzemo n'umutekano muke uri hirya no hino mu ntara ya Kivu ya Ruguru uterwa n'imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Leta. Bongeye ko muri ibi bihe ubutumwa bw'amakimbirane buteranya budafite umwanya mu itangazamakuru. Uyu ni Serge Borauzima ukorera ikinyamakuru Mashariki hano mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Cette rencontre était très important dans le sens que nous sommes dans une période sensible.
Inama yari ifite akamaro cyane kuko turi mu bihe bikomeye, mu bihe by'amatora ntabwo aburi ibintu by'urugomo. Tugomba rero kubikumira. Twese uko twahuye hano twafashe icyemezo cyo kubaha amategeko mu gihe cyo gutanga amakuru.
Guider pour éviter de sombrer dans le parti pris en donnant l'information.
Rose Mate ni umunyamakuru uyobora radio y'abari n'abategarugori LFM mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Yasezeye gushyira mu bikorwa byose byavuzwe muri iyi nama. Yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa hose mu burasirazuba bw'igihugu.
Nous en tant que journalistes, nous devons éviter de désorienter la population.
Twe n'abanyamakuru tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugatanga inkuru nk'uko kode yacu ibisaba. Ubu tufashe icyemezo cyo gutanga inkuru nk'uko bisanzwe, gutanga ijambo ku bakandida bose no kureka abantu batore aho bashaka tutabigize mu ruhare. Usibye inshingano yahawe yo kurinda abaturage, Monisco iciye mu muryango w'abibumbye ni rumwe mu nzego rukomeye rufatanya n'igihugu cya Congo cyane cyane mu bihe by'amatora. Izafasha kandi mu gutwara ibikoresho bikenewe mu matora no mu bukangurambaga. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
abantu babarirwa muri miliyoni 850 ku isi barwaye impyiko kandi indwara yihariye miliyoni zirenga ebyiri n'igice z'impfu ziba buri mwaka nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS indwara y'impyiko ibaho iyo impyiko zangiritse ntizibe zikibasha kuyungurura amaraso uko bikwiye indwara ikunze kudahita imenyekana kugeza igeze ku rwego rwo hejuru akenshi bikanasaba ubuvuzi bwo kuyungurura amaraso bita dialyse n'ubwo gusimbuzwa impyiko ubuvuzi bwombi bushobora guhenda cyane cyangwa tubunaboneke kuri benshi muganga Ibrahim Umate inzobere mu bitaro bya Maiduguru muri Nigeria arasobanura uko iyo ndwara iteye n'uko yirindwa.
We usually categorize patients with kidney disease, most recurrent kidney disease, into five categories.
Ubusanzwe dushyira abarwayi b'impyiko cyane cyane impyiko zidakira mu byiciro bitanu, hari icyiciro kibanza aricyo cyiciro cya mbere, kuzagera ku cyiciro cya gatanu aricyo cyiciro cya nyuma, aho umuntu aba yarageze ku rwego akeneye uburyo busimbura wa murimo impyiko zakoraga. Umuntu ashobora kutabona ikimenyetso na kimwe ariko ibigaragaza ko impyiko zitameze neza. Ubusanzwe umuntu azisangaruka, ibyo bigakunda kubaho mu gitondo cya kare cyangwa se agatakaza ubushake bwo kurya. Mbese umuntu ntarye bihagije. Urwaye impyiko kandi ashobora gutangira kubona ibice bimwe by'umubiri bibyimba. Umubiri utangira kubyimba akenshi uhereye mu isura. Dukunze kubyita facial puffiness cyangwa se umubiri wose ukabyimba, ibyo twita generalized edema. Bamwe muri aba bantu bashobora kuva amaraso mu buryo bworoshye, mbese umubiri wabo ukomereka byoroshye. Bashobora kandi kugira ububabare mu bice by'agatuza, ibyo dukunze kwita epigastric pain. Ibyo ni ibintu umuntu yakwibonaho mu gihe arwaye impyiko. Ni iki gitera indwara y'impyiko za burundu? Ibi bintu navuze, umuvuduko ukabije w'amaraso, diyabete, bumwe mu burwayi bwibasira umuyoboro w'impyiko, gukunda kunywa imiti gakondo, kunywa ibintu bibuze utandikiwe na muganga, irimo n'igabanya ububabare, gukoresha cyane imiti yifitemo ubutare bwa mercure cyangwa se amafunguro atunganyijwe mu bihingwa byakoreshejwemo, cyane cyane imiti yica udukoko. Izo zose ni impamvu zatera ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'impyiko. Hari abantu kandi bashobora kuba barwaye indwara z'imikorere y'uturemangingo fatizo, nk'abarwaye indwara yo kwibumba kw'isoro zitukura z'amaraso, abo twita stickers. Nk'uko nabivuze, dukwiye kujya twisuzumisha mu buryo buhoraho, kabone niyo umuntu yaba yumva ameze neza nta kibazo yiyumvamo, hari ikigero cy'imyaka runaka ageramo nko kuva ku myaka 40 kuzamura, akaba asabwa kujya ajya kwa muganga kwisuzumisha mu buryo buhoraho.
Muganga Ibrahim Mumate inzobere mu bitaro bya Maiduguri muri Nigeria nongera ko imibare itangazwa na OMS igaragaza ko umugogoro w'ubuvuzi bw'impyiko uremereye by'umwihariko ibihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye. Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inda igutoza kuba gito, ikaba ariyo ikujya imbere. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.